Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. N'umunsi rero mu kiganiro muri isanga turihweza ikibazo cy'urwaruka, cyane cyane urwaruka rwo mu ibarabara. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano, nibyo ishyirahamwe ry'urwaruka mu Burundi Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shyirahamwe riremeza gukura abana bashika ibihumbi bine mu ibarabara rukabasubiza mu mashure no gufasha imiryango yabo. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga, tubahaye ikaze nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro kuri Facebook. Murashaka kutwandikira, adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mbega uruhara rw'urwaruka mu gutorera inyishu mu kibano n'uruhe. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri isanga. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano, nibyo ishyirahamwe ry'urwaruka Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shyirahamwe rimaze gukura abana bo mu ibarabara bashika ku bihumbi bine rikabasubiza mu mashure rikanabafasha n'ibindi byinshi. Rirafasha kandi imiryango yabo kuronka uburyo bwo kwisumamwo hamwe n'ibindi bikorwa byinshi kuva ritanguye ibikorwa byabo mu mwaka wa 2016. Mbega babishitse ko bate, inyishu y'ikibazo cy'urwaruka ruba mu mabarabara yotorwa umuti gute? Ni bimwe mu byo tugiye kuganira na Hugues Hardy, umuyobozi w'iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi, nawe nyine akaba rugwaruka. Turi kumwe ngaha mu mastudio y'iradio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kaze neza mu kiganiro muri isanga, Hugues.
Murakoze cyane ku butumire no kuba muduhaye akanya ko gushikiriza bibi tuko turakora kugira ngo dushitse ihangiro twihaye mu ishyirahamwe ryacu JSBM Nanje Nobaho.
Igi wewe mu bisanzwe ubarizwa mu Burundi, none amastudio yacu yashyizemo gute hano muri Amerika? Uri mu ruhe rugendo mu bikorwa byanyu canke?
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icenda muri uwo mwaka nyine. Icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri rya ndwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale. Hari amashyirahamwe atandukanye afise ibyo usanzwe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza mu kijya kirungo cindwi. Rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama. Inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira baradufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino, naho sakaje ko kwitabira ico ni tono kwita opportunity collaboration, ni ihuriro ry'abanyamitahe, ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashyirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republique Dominicaine rero
muri
Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumwa bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi kutorakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva byose turi kutorakora badushikira uretse no gushigikirwa nigire no kubandi imenye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse ku iterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka bwo muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nibyo koko akanyene katagurutse nikamenye ubwese
yego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
yego none igihe tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka kubihumbi bine abantu bakibaza bati none nk'umujene nkawe wabitanguye gute kumbura ariko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera he we waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'ababyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twanavukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'ababyeyi uko gutandukana n'ababyeyi ntari niteze kwadushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je ntanu bumenga ubuzima bumpeze ko narumuhererereje ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe ndamagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mu barabara nakeje nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mu barabara bakamatsi ni gihe gitumye ushora ufifuza kuja kuba mu barabara n'ambwa nti jewe nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure no kunanirwa kwabo kumbure byabara ni kuturera nyamagogwa n'ingorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngene baba dufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kubakoreya ababyeyi cyane bwira rero nti nibaza sinzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kujya ku ishuri ariko kangumamwe kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye naho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobora kugisha terereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano cyiyo niko gushingiye ishira hamwe rero nababwira ko mu Burundi dusanzwe nabize ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ubwo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi miliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 burumvikana neza ko ni gihe cyiza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe cyiza cyo kugwaruka go mu byo rufise bike kuko si byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro byo guterera umwe wese mu gisata herereyemo
none ni kwereka iki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kwa rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ibyumviro bike ubwo tategwa intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekera bakuze canke bavuga bati sindabibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntigwigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ryabo uko turezwe ni n'umuco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafisha avuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi uruta umva kumenga ruhamagariwe cyane kugira ico rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukugira ico bakoze barabiye kuri bakuruwe kuko nkubu ico novuga mu Burundi hariho ico kuko twebwe turakorera cyane no mu bintu byekeye n'indero mu mashure urabona neza ko kubera kubura kazi kugwaruka kwinshi hariho kudehubukigwa kugwaruka rugira ruti bakuru banje mbona bahejeje kaminuza ariko bagiye kudanaza amayinite nubwo atarakazi kabi mugabo kuvyo baba biyumvira gushikako bakaba biri hasi ugereranije n'ibyo bari bifuza gushikako kumbe bakaca bibwira ati ni iki cyo tuma niga ni iki cyo tuma mbona nyamashure mu gihe mbona ko nabagiye imbere bakuze bansumye imyaka bahejeje bibiri atavyinshi barashikako hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye kandi ikigaragara nk'ubu tuheruka kubona ikintu muri iyi minsi aho ubu ugwaruka rwinshi rw'u Burundi rugira ruti amahigwe ntayahari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nk'uko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunite amahigwa taraba menshi yo tuma ugwaruka gu Burundi rwiyumvira gwe cyo rukoze byacara intambamye
yego birumvikana ige rero kwiragijwe rya America babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara tubibutsa batwumva mwese ko muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro na Hugues Hardy kabari umuyobozi wishira hamwe y'ugwaruka nanje nobaho benshi muzi rikora ibikorwa bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha cane cane ugwaruka ruba mwibarabara ugwaruka go mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi turi mu kiganiro twiheza duti mbega ugwaruka rw'igihugu urufise uruhe ruhara mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano reka duhere ku witwa Nitanga ku murongo wa telefone Nitanga Simon amahoro neza allo Simon turi kumwe
yabe
urahura komeye
ego mahaneza
ego
makoze ndagirango umutumirwa ubu ntagashyira umutumirwa ubwo yageze muri studio n'umusango
ego
ndagirango rero mubaze kuba kuba urubyiruko mwamwibanze tuvuga Burundi ubundi kuba urubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri sosiyete kuba rugikenye urubyiruko ruracyakenye cyane kuba nta bushobozi buboneka urubyiruko rukiri rutoya bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 10-18 kuba bo batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo cy'imbogamizi ubwabyo nta mbogamizi zirimo zikomeye mu rutabasha rwatorera inyishyu ibibazo bigiye bihari n'ubundi ikindi nyirango mubazi kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe aya ngaya amashuri abanza ya secondary kuba rurangiza amashuri udafite ubumenyi rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntabwo ubwo nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondary hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe ntekereza ko byafasha kuko nibura wasoza kwiga n'abandi batabagize amahirwe kuko ibihugu bya Afurika usanga benshi bataragira n'amahirwe yo kugera mu ishuri nibura ngarangize n'iyo secondary nibura wowe urangije kwiga iyo secondary wafashe n'abandi bakabasha kubona icyo bakora wabashinga ka business gaciriritse wabaha ibitekerezo by'uburyo mwakwishyira hamwe mukagira icyo mukora se kuba urubyiruko rurangiza rutaje rwagira iyo capacity yo kuba hari icyo narwo rwakimarira byo simbogamizi ku rubyiruko kuba rutabasha gutorera inyishyu ibintu bagiye bafite kuko bafite urubyiruko rufite ibibazo byinshi cyane muri ubu ngubu kubibonera inyishyu n'ubukene urubyiruko rufite bisa naho bigorana aragenda tubwira tugire n'inama y'icyo icyakorwa kugira ngo urubyiruko rwinshi rubashe kugira icyo rwimarira runafashe na bagenzi babo kugira ngo bazamuke hanyuma no ku bantu bakuru bagize icyo bageraho nabo nta mutahe wabo mu buryo bwo kukipa urubyiruko mbona kuhagije mbona udahagije mu buryo bwo gufasha urubyiruko narwo ngo rugire aho rwigeza ku bantu bafite icyo babashije kugeraho ntabwo mbona mutahe wabo uhagije mu rwego rwo gufasha urubyiruko mu buryo bugiye butandukanye nk'urubyiruko nyine ngo barwokipe narwo rubashe kugira icyo rwakwitezaho imbere
birumvikana uburyo n'ikibazo kuri benshi urakoze cyane reka tubandanye twakira ubundi turafite Innocent ku murongo wa telefone Innocent uraho neza ikibazo cyangwa
icyumviro twumvise yuko ko ari ishyirahamwe ryemewe cyo kwegeranya abana rikabitaho hano mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haribonekeza n'urundi rwaruka rwinshi barakwiye no kubakura mu mabarabara bakabegeranya bakabafasha kubera urwaruka rwinshi hano mu gisagara cya Bujumbura aho mu Kanyosha no muri te urwaruka ruribonekeza ari rwinshi bakwiye naho nyine no kuhashika bakabiganiriza hamwe bakabaha nk'imitahe cyane naho bakabaha n'ibintu bakora benshi bakabasubiza mu mashuri uwo mugambi ni wo kandi warisaba bagashikana no mu tere ntara zose kubera urwaruka ruhari ni rwinshi cyane n'abatazi bapfa bakabasubiza iwabo iyo baje bapfa nka rugo uwo mugambi wugane mwiza kandi uwo barisaba
yego ni nabyo rino shyirahamwe rikora muri uwo mugambi wabo n'iryo shyirahamwe ryabo nanje nubaho kumbure turaza kubaza Ardi Ndega no mu zindi ntara mwo bariyo muri duhere ku kibazo cya Simo wewe wabajije uti Ndega uti ubukene kenshi nibwo kibazo
yego mu bisanzwe ikibazo hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahirwe araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera ibibazo birahari ntawo bideha birahari ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mico itatu hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise icyo bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimiriza urwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kubaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashyirahamwe nka twebwe aho duhimiriza urwaruka tukabigisha tukababera akarero keza tukafata kuko ntimwumve gusa ngo dufasha aba bana abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko nta ciza worondera mu rwaruka rukumaze gukwiza imyaka 18 20 23 rutigeze ronka amahirwe meza yo kugira ubumenyi buhagije rubakira abana kuko umuntu asoroma icyo yarimye rero turaheza tugashigikira tugafasha tugatanga ibyankenerwa byose nk'ubu nk'akarorero nubaha mu kibano dusanzwe tubayemo dufiseyo centre communautaire yitwa nanje nubaho mu buterere aho meri ya Bujumbura ibiharuro byerekana yuko ibice 80 by'abana bari muri Bujumbura meri muri vi bava muri yo zone twashize yo communauté centre communautaire aho hirukiyemo cantine ifasha gufungura abana barenga 120 hakabaho bibliothèque ifasha la communauté kugira bamenye baze bagira nk'ubumenyi igashiraho kwigisha ibyanye n'umyuga yerekanye no gushona igashiraho no guhimiriza ugwaruka gukoresha impano zabo rero muri bimwe bashoboye gutora nk'inyishu buterere na hantu hasanzwe hatabwa yarara mu bigize iyo yarara harimo ico no kwita ama déchets plastique ama plastique mesh ahari nk'inyishu yatowe n'ugo gwaruka ukunda kuza muri yo centre communautaire kwa yuko bagira ati no okay twegwe tuba muri buterere nicaye kibazo mu bibazo bigize zone ya buterere bihari bashima gufata ayo madeshe y'ama plastique ubasigaye bayahinduramwo bakayahinguramwo bakayakuramwo intebe ama meza bakayagurisha bakagira ubumenyi bwo gukingira ibidukikije bagashira bakongera bakagira ubumenyi bwo gukuza impano zabo zo gukoresha amaboko bakongera bakaronka uburyo busahiriza mu mibereho yabo no mu bigize ibibazo mu miryango basanzwe bavamo no wabwira nk'inyishu nk'ubu ambassade y'u France yaje kudushigikira gushigikira uwo mugambi kuko ubona ari umugambi mwiza watanze amahera ashika ku miliyoni zirenga 100 kugira hagugwa ama mashini yotuma babikora boye kubikoresha amaboko gusa kuko usanga production ari nkeya ahagwa gura mu mashini yotuma production iba nini ikindi nuko UNDP PNUD nayo nyine yashimye umugambi kuko mu 2021 haratunganijwe ihiganwa ry'imigambi no kwitwa irifisa kanovera gashasha baheza bagatora imigambi 10 ya mbere uwo mugambi w'uko gwaruka rushigikiwe rukurikiranwa n'ico kigo cacu washuye kuba muri iyo migambi 10 ya mbere baronswa gashimwe aho umunsi wo gutanga na gashimwe kuko iyo higanjye ryatunganijwe na PNUD rifatanije n'ubushikiranganje bujejwe bya technologie na innovation bushigikiwe kandi na presidence umunsi wo gutanga gashimwe nye n'icyubahiro mu kihugu cyacu asanzwe kanhemiza n'ugwaruka niho yarari kugira atanga ubwo bushimwe byumvikana ko ugwaruka nago nyene muri ya mishita tunavuga gouvernement société civile cyangwa les entreprises mais aussi nugwaruka ubwaje urafise uruhara
ego urafise uruhara nko kubivuze ige ariko bamwe bamwe bariko baratwumva bashaka kuvuga ati mbega ige wewe kuvuga yuko ambassade PNUD nayo mashira hamwe akomakomeye ku isi ari hejuru cyane wayegera gute wayamenye gute wahereye hehe mbega ubaragiye kuma sida kasura rondera ku internet kugira ngo umujeune ari mu kibano avuga ati je ndabona hari ikibazo mu kibano ndashaka kugitorera umuti mugabo simbonaho nohera wewe wahereye hehe kugira ngo turabe neza neza ugo rugendo bwo kugira ngo ushike ahuri kugufasha ugwaruka ruri mu ibarabara mu gihugu
Mbajiri kiwazo chiiza kuko muvyo duhimiri za hecho weta resilience nukufuga ibibazo birahari hituriakana tulavijakira kuko tulaziko bihari ni vijachu ili mugiyo guchachu ili yao tuwai mugabo tukuigisha ugwaruka kuko kukama ngakona jeo simbuka mmojango kuze ufisa mahera menshi mmojango wayabai na kuze ngabandi mugabo icaje gutuma ayo mashyirahamwe abayabaye nayasanzwe bivana nuko umuntu wese abibona atwegera cyangwa duhuza cyangwa twoshobora gukorana nuko ntitugize ducika intege nicyo kintu cyambere nubwira umuntu ntucika intege mu byo ushaka gukora icya kabiri kora mu buryo buri professionnel mu buryo ukwiza ibisabwa byose byotuma umuntu yogushima rero novuga nti ikibazo kirahari kuko iby'igihugu gitanga cyangwa kiriko kiratanga muri aka kanya biracari bike ugereranije n'ugushaka n'ivyo ugwaruka gwifuza muri cyo gihe rero nibuke buke ibintu bigenda biraduga buke buke no kuguma no byizigiro ndatahura ko hari igihe bitoroha muga no kugumana ibyizigiro kugira ngo wibwirutse nimba bitakunze kuwa mbere bishobora gukunda kuwa gatandatu
Ego. Urakoze cyane turacyafite abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone no kuri Facebook babandanye kutwandikira barafite ibibazo n'ivyumviro turafite muvunyi amahoro neza muvunyi
amahoro
urahora komeye
ndakomeye ndeze mute
turashima natwe
tuhuriza no mutumirwa
ego
ego yambu cyane
ego ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza hanyuma reka mbanze nshimire uwo mutumirwa ndetse n'ibikorwa byabo bakora byo gufasha urubyiruko rwo mu muhanda ni igikorwa cy'indashyikirwa bakora cyane mbashimira
murakoze cyane
ariko ni byiza cyane mufasha igihugu kurera hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze ko abo bana ari benshi ibintu uburyo bwo kubafasha ubundi mufite abaterankunga bashaka kuba babafashamo ikindi nagira ngo mbaze ko urubyiruko ku kuyobora urubyiruko mu buzima busanzwe biragoye kuko urabwira ngo canga harugaca hari kandi abana mu muhanda n'abana baba baragiye bafata imico inyuranye usanga abana baba bara umwe nk'ibiyo byabwenge ukabana usanga abana imico inyuranye ese abo bose ibihumbi mwadutangarije bine iko bose bemera kwiga kuko ntekereza yuko hari abana bashobora kuba batemera kwiga hari n'abana baba badashobotse ugasanga nubwo wamukuyemo ariko ntabasha kujya mu murongo w'umwana muzima icyo gihe bigenda bite ikindi nagira ngo mbaze nabwiye mwatubwiye numvise mwana tubwiye yuko n'imiryango yabo mugira ukuntu muyifasha ese imiryango yabo mubona hari icyo ihindukaho uko yari imeze mugeranyije n'ukuntu mwa munayibona mbere y'ukuntu iba yari imeze mu buzima busanzwe mbona hari ikintu gihinduka ibitekerezo byanjye ibitekerezo byari ibyo ngibyo hanyuma Oriane nagira ngo ngutume akaba nagira ngira ikintu nkisabira ngutume kubayobora iki kiganiro kwabishinzwe nta kuntu mushobora mwazadufasha kikajya kiba live tukajya tubabona hamwe bamenyesha makuru tukabona live uko muri gutambutsa ikiganiro tubabona pana kumva amajwi gusa
uraziga muvunyi ja kuri Instagram uratubona muri aka kanya ja kuri Instagram ya Oriane uratubona ego
aya muzaka nawe kandi muzaka dukorere nyine ngo wenda tuba tubumva ugasanga umuntu ntabgazi kamirindi ntaseje ni ntazi Diane nta tubumva gutyo nyine Nase wenda mujye mushaka ukuntu mwazajya mushyiraho n'ifoto y'umuntu ugiye kuyobora icyo kiganiro cyangwa se wenda ifoto y'ugiye kuyobora niyo mutumirwa wenda ubundi mwajya mukwereka ifoto y'umutumirwa ariko umutumirwa ntabwo mwize mutwereka n'ifoto ye
arimo muri Facebook muri iryo foto rimwe abana umutumirwa arimo hagati yicaranye n'abana ariko arafasha
voila ako kantu ni sawa
urakoze cyane muvunyi ubivuze nk'ubizi vuba cyane muzotubona
Wow, ako kano ni sawa murakoze.
Murakoze cyane. Ego, urumva rero ahadi urumvise ibibazo by'umuryango w'abanyanyi b'ishuri rya Amerika, bavuze bati murafasha kurera urwaruka rw'igihugu. Arabaza ati mbega abana murera bose barabemerera kuko benshi urasanga barava mu mwibarabara bakagaruka bakagenda bakagaruka sanga umenya nk'uko bivuze ubwa mbere mwibarabara niho bishakira kwibera.
Abajije ikibazo cyiza nagira nse n'utanga umuco icyo gitigiri ntikigizwe n'abana bavuye mu ibarabara gusa kuko haruho kugira bo kuye mu ibarabara hakaba naburinda kuzuri kuri jamwe hakaba naburinda kuzori jamwe urumva bari mu mici itatu harabamaze gushikayo bari mu ibarabara hari nabubona kwasigaje igihe gito ngo bisanga bari mu ibarabara hanabugira uti natacho ndababonamo ko bojya mu ibarabara byiza no kurinda nkuko bavuga ati bomwe provenique guerrière rero yabajije ikintu cyo gushigikirwa koko turashigikirwa kuko ntawo byishoboza nagira ngo nari akajye kugushimira ndetse na diaspora burundese badushigikira bagafasha bagashigikira abo bana bagashigikira ubwo gwaruka hama nongere nshimire ugwaruka dufashanya mu kurongora iryo shyirahamwe kuko sinovyishoboza kuko bafise uruhara runini baterera mu kuzana ubumenyi bafise kugira ngo bikunde kugwaruka rushigikiye kuko nagira nabwiye ko dufise iyo communauté iyo centre communautaire aho udushigikira ugaruka rukaza rukahigira byinshi no mu bijyanye n'irondoka ryiza cyane n'amagara meza byo byose bigafasha ugaruka haba no mu gukuza impano zabo kuko nagenda amenyeshe ko mu bigize iterambere ku muntu ari wese ni byiza ko yiga no gukoresha ingabire yiwe kuko twakuze batubwira ko ari kwiga iby'ubuganga nibyo ni byiza nabyo dukenera kwiga iby'amateko kwiga iby'ubutunzi ibyo bidutwara ubwenge bituma aho umuntu wese yumva umenga atabyize atabibayemo umenga ubuzima barahagaze ariko hakaba hariho n'urundi ruhande rwo gukuza ingabire y'umuntu nimba ukina basket nimba ukina football nimba uzi gucapa nimba uzi kuririmba nimba uzi kugira ubutebetebe kuko mwaka kanya ndiko ndavugira aha hari higanwa rero kagutunganywa na UNICEF bifadikanije n'ikinyamakuru yaga cyo mu Burundi aho bagize ngo bayise uwo mugambi waritwa ingabire yawe iyo ngabire bari kubarondera mu ntara zose zigize igihugu gutoramo uwa mbere wa kabiri wa gatatu aho uwa mbere azoronka imiliyoni 15 duvise rero ugwaruka ruri mu bandi gwaruka mugabo bo bahisemo kugira iby'ubutebete ba Crobas uyu munsi bashitse mu gice cya nyuma bazokina finale itariki 18 z'uko kwezi tugiye kwinjiramo byumvikana nk'ubu ni baro nk'iyo miliyoni 15 z'amarundi bizobafasha byinshi bazokumva muri wogi bati birakunda cyane ko twoshobora gukoresha ingabire yacu kugira gatebete tugashika naho duta mushika wa muce wa nyuma kugashika naho dushobora kuronka amahanga na gutyo ibyo byose rero biri mu bituma umuntu ashobora kumva ko sinahebwe sinatawe mbakure yiterambere mugabe nandi iterambere ryoshikira atari uko barinzaniye gusa naje ubwanda yuko nshuwe kugirondera rekagira aho rishitse n'ukuri nkuko mwanda bisubiramo ntawo bideha haracari ikibuze mugabo uko kugira ikibuze ntitubifate nk'ubupfu ntitubifate nkaho mwe ngubuzima bararangiye ariko bitwigishe bwico dukoze mu byo dushoboye mu aho tugeza kugira ngo uwunuzoza wese kudufasha no kudushigikira azasanga aho tugeze hama yabagira ikintu cyo kuko dukorana n'abavyeyi babo kukaba nkako ntibyo kunda ntawo tandukanye umwana na nyina ntawo tandukanye umwanya n'umwana n'abavyeyi nubwo kenshi usanga mu miryango myinshi dukorana benshi usanga baratandukanye n'abavyeyi benshi usanga nabo bo bavyeyi bahuye n'ibibazo bifatiye kugitsina bifatiye kukumigwa bifatiwe kudahabwa ijambo bifatiye kudashigikirwa rero no vuga yuko abavyeyi bafashe ya mbere twabashizemo kuko urumva abana dusubije mu miryango ntitwamana nabo gushika umugambi nuko abana bamenyereye ishuri baradi cyari cy'ishuri bigishije agateka ka barazi uko bashobora no kukagwanira icyo ni kimwe twihutira kumvisha no kumenya ko abana batahuye ku muco wa kabiri dushifata abavyeyi babo twashira mu migi yo kuzigenya no kuguranana icyo gihe tubigisha nyene bashobora gutanguza imigambi y'iterambere rusange icya kabiri tukabigisha ikintu kije n'irondoka ryiza kuvyara abo bashoboye kurera icya gatatu tukabiga icyo bita ni gute bobera akarorero abandi bavyeyi mu kibano basanzwe babayemo akacaza umuce wa gatatu aho ubwira ati ba bana barateba bagakura iyo bakuze bava mu iki iyo bakuze batahura ubuzima gute iyo bakuze ni giki kibarongora ni giki n'akahe gateka n'ayo amavaler atuma ko kuboshura kugira icyo bavuyemo icyo gihe turaheza tukabana nabo tukabigisha ibyo byose byo gukuza ingabire ziri muri bo tukabigisha icyo kuba abantu bazana impinduka aho basanzwe babaye rero mu icyo gihe ngarutse no ku kintu cy'uburyo turafite icyo bita activity generative de hoveni idufasha nk'ishyirahamwe ko ntitwama ntutukwama tuzerinze ni byiza yuko ubwacu nk'ishyirahamwe ritahura kuzana ihinduka muri komunote kuri kwiye kurondera umugambi naryo wubazanira utuzanira uburyo kugira ngo tubandanye dushigikira ibikorwa dusanzwe twatanguje
ego turaza kubandanya n'ibindi bibazo kumbure tugaruke ku bibazo bya muvunyi ko yari yabajije kandi ibijyanye n'uturorero tumwe tumwe reka twakire ku murongo wa telefone Valentine turi kumwe muratwumva
ndabumva
amahoro cyane
mukomere
mwakoze
amajewe ndi ingaha mu Burundi mbanje kwa matangaje bamenyesha makuru yo kujya Amerika nabifuje mugoroba mwiza y'icenga bashini ku mugoroba sinzi ngahe rwanyu
twebwe bwakeye ariko urakoze
eh namwe murakoze no nima ntihenze nani narebye kuri Facebook ikiganiro cyanyu gishingiye ku ishyirahamwe yegeranya abana bo mu ibarabara hama mu nyuma bakatamo imbuto y'ubuntu bagasahereza ababyeyi
cyane
nagiranye heze abo barongo iryo shyirahamwe kubera kubona umwandi mwiza aho usanga abana bamwe barabasa n'abihebuye usanga umengo ni nk'ubuntu nyine bwata butagira gitabara mugu urabona ko hagiye haboneka abantu mwene nabo umutima nk'uwukunze hagiye wasanga nabo bagaruriwe icyizere cy'ubuzima bakongera kwimba nk'abantu koko ahubwo ashen ndamukeje rwose nakomere mbere n'abandi bose bose gatema n'uburyo babufise bagerageze abantu nk'ubu barusanga basa n'abihebuye murakoze cyane icyumviro naringo mbye gushikiriza murakoze cyane
murakoze namwe Valentine ibibazo birahari byinshi kandi wahamagariye abajeune kugira icyo bakoze baheta umwe mu turorero tw'ibibazo ubona mu kibano bishobora gutorega umuti n'abajeune bakibamo
icya mbere ni kugira ibyiyumviro bihindutse ni kugira ibyiyumviro bihindutse ni kuvuga uyu munsi ubuzima bugenda burahinduka kirazira ntidukwiye kurondera kubaho nk'uko abavyeyi bacu babayeho ni kuvuga iki gwaruka ntabwo ndashaka gwaruka ni byiza ko twimvira gutorera inyishu ubwacu twebwe nyine hakiri kare kwimenyereza gutorera inyishu nk'ubu nk'akarorero kumvura umujene urakuze uriga kaminuza cyangwa uri kuriga na secondaire hari ibyo batubwiye ngo amahera ntafadikanywa n'amashuri ariko ni byiza kuko twebwe hariho mu byo turiko turigisha mu mashuri ni approche duheruka gushyiraho yitwa orientation socio-professionnelle et académique ni approche zo kwesha mu mashuri how to fise nini yitwa bande dessinée bande dessinée ni approche zo tuma umwana ari ku ishuri atahura agateka kiwe tukanamurinda guheba ishuri kuko intumbero niyo kugabanura guheba amashure kunze kugaragara cyane mu Burundi na cyane cyane mu ntara zo hagati rero icyo nobwira urwaruka ni menya neza ko ubuzima bwarahindutse amahigwe ntakiri ya yandi ababyeyi bacu babayemo uba muhira reka kubananya ufise ibyo witeze ku babyeyi bawe gira akantu utanguje imenyereze gira muri wowe kumenyera no kwimenyereza kugira ikintu ukoze gishobora kukwinjiriza kumvura uratanguye kwigira ruguru yibwira uti mbere kubiye ikintuva muhira ntajya kubimenyera kwifata nshaje nkamenya ngene nshobora kwirihira inzu ikaba nto nkashobora kumenya ngene nibeshaho nkarihira horasiyo ibyo byose bikaba biri mu bintu byotuma umuntu amenyera ikindi nacyo ushaka kwiga kaminuza ushaka kuzokwiga iki ni igiki cyotuma mu gihe cy'uburuhuko utorondera akanya ko kwimenyereza no kurondera ubumenyi bujyanye n'ibyo uzoshaka kumenya no kwiga ikindi nacyo ubu hari inyigisho nyinshi zitangwa mu gihugu kumbure nga zitangwa ku masantra ya zitangwa mu bumenyi ubu na telefone ifise byinshi ishobora kwigisha iyo connection ntihagaze kuri WhatsApp gusa ntihagaze kuri Instagram ntihagaze kuri Facebook gusa rero yikoreshe mu kurondera ubumenyi ubu hari byinshi bashobora kukwigisha ushaka kuba umufotografe ushobora kwiga no kuvuga ibyo kwikuje byose ntubibone nk'ibintu wotuma widogera iyo telefone connection ni nto mugabo ushobora kuyikoresha ku buryo kwigisha ubumenyi butuma ushobora kwibeshaho icyo kibano wita ko kitariko kiraguha amahigwe kumbure nimba ubonye ko mu kibano atamuntu akora amatara ahari bama baronda kumurondera kure ataboneka byige ubibakorere uzurinjiza ayo make nimba hari ikibazo ubonye mu kibano reka ntanga karero gatoya gasanzwe hari inkuru numvise ko mu Buhindi hari umuntu bagiye ari abantu babiri umwe abona ko abahindi mu gico gisagara bari barimwo batambara ibirato araba twenga agira ati abantu wapi kabisa nta biratubambara mugabo wunda avuga ati nimba tabiratubambara mbego uwo bizana nibo cyabaye mugurira eh donc ibyo bituma uwo muntu ashobora gushora ibyo birato aratunga agatunga ariko ndukuvuga ko ibibazo dufise mu kibano ntitubibone nkibije kutwica nibyo birademera biratuma bivuna mutima bigaca intego umuntu mugabo bibonemwe inyishu ushobora kuzana kugira ngo bikugire icyo ushobora guterera kandi bigutuma nawe utunga kuko hari umugani wa bibiliya uvuga ati ushaka kwa mukuru nakorera abandi gukorera abandi kuvuga ibaha inyishu y'ibyo bakeneye uraba mukuru se otomatike ugiye utanze inyishu y'ibyo abantu bakeneye otomatike mutegeza kuba mukuru
reka twakira abandi banyonyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turi kumwe na umusaza amahoro neza umusaza kaze neza
amahoro
urahura komeye
ndaho ndakomeye kandi ashima imana
ni byiza
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru Bena ndashimira umutumirwa akari nkabashira nk'itano n'amahari mwanya akatuka tukatanga igitekerezo tukagihare mu kiganiro kandi ni byiza cyane gose.
Murakoze.
Ariko nkabaza nk'umutumirwa ko urabona ko mu mabarabara urasangama urwaruka cyangwa se urubyiruko ugasanga ni ikibazo cyugarije ahantu hose. Nge nkibaza uruhare rwanjye cyangwa rw'umuturage ni uruhe mu kugira ngo abana cyangwa se urwo rwaruka Tuzwe kwava mu mabarabara kuko hari igihe usanga urwaruka rwarabishoze mu biyobyabwenge cyangwa no mu zindi ngeso mbi ugasanga noneho ahantu hose aho umuntu anyuze mu mabarabara cyangwa mu rugumunuza mu mabarabara ugasanga hari urwaruka rwishe ndibaza nkanjye w'umuturage uhare rwanjye ni uruhe nkanjye w'umuturage uhare rwanjye ni uruhe
Ego kirumvikana cyane uruhare rwawe ni uruhe ni iki wokora wokwitura nde wokora iki ego ego hari gihe ahdi yigeze kuba ubwo gwaruka nawe nyine yibaza ibibazo nk'ibyo reka ariko tubanze twakira undi munywanyi Norbert ku murongo wa telefone Norbert uraho neza uratwumva
eh muraho neza nange
ego
bakomeye ku bijyanye n'Amerika
turaho turashima namwe
mbere na mbere fashimira n'ibijyanye n'Amerika ariko ryafashe ikemezwa nk'ikirwamagara abantu bageze uruhare mu kuzamura iterambere ry'urubyiruko cyangwa se kuvana abana mu mihanda ariko ikibazo kiracyakomeye cyane cy'abana ari Burundi cyangwa se mu Rwanda ariko no mu Rwanda biracyarimo abana usanga bakiri mu muhanda ariko bakavamo kubera ibibazo biturutse mu miryango mbo ariko se nibaza ni ajya gufata icyemezo nk'icyo yagishoboje wenyine cyangwa hari izindi nzego yafatikanyije nabo navuga ntese abantu yende abo bana yabashije kuba yakuramo abana yabashije kuba yakuramo wenda hari ababashije kuba barasubiye mu mashuri cyangwa se hari aho bageze wenda mu bindi bintu yafasha kwiteza imbere navuga nise ababyeyi bo arababwira iki wenda kugira ngo babane neza n'abana
urakoze Norbert
wenda reka twese
Norbert yashatse kumenya ati icyata wifashije kumbura yashatse kumenya umutahe watanguje nangahe kugira ngo yumva ati mbega ko watanguye igikorwa nk'iki wahereye he
ahajya novuga yuko abakunze kuvuga ko hari umuhamagaro hari iki bintu cyitwa indoto kikubuza amahoro kikabiragira mu muntu kigatuma akora ubwiwe ibyo yiyumvira ko atupfuye akoze umutahe no gushaka umutahe no gukunda ibyo ukora umutahe no kugirira ibakwe ryo guhura n'abakumva n'abagutahura novuga ko jeho narigeze kuba fasha amashyira hamwe kwitunganyiriza imigambi hari mu buryo nashobora gukuramo bwatuma ngira icyo nkuze mu ntango igihe iryo shyira hamwe ritanguye uburyo naronka nk'agahembo mu byo nasanzwe nari nsanzwe nkora nibwo bwatuma busahiriza icyaje cyose cyace gisanga jewe ubwanje n'abaho dukorana bagiye barashigikira aho tugeze hama abandi baraza baraterera intunga cyangwa baraterera aho twari dusanzwe tugeze hama nacishuye ababyeyi tugeza kubashyiramwo tubigisha nk'ibitunganyiriza imigambi y'iterambere tukabigisha irondo kagize bijyanye n'amagara meza tukongera tukabigisha nk'ene bakwiye kuba akarorero aho mu kibano basanzwe babayemo nagira nongere ko mvuga nti ntivyama vyoroshe kandi aho tugejeje isi aho twashaka gushika harenze aha bariko baravuga ko igitsigira ari kinini cy'abana bari mu barabara kukaba nkako mugabo imbere yuko nza aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umugambi leta heruka gushiraho gufata abana bose ukabaganiriza hamwe aho bitika ruzi ni santre izobeganiriza hamwe batangure babigishe bagire iki twizera kuko twa tewa kamo nk'amashyirahamwe mumwe mu mashyirahamwe asanzwe rekarafasha nibaza ko uwo mugambi ari uwo gushigikira twitega yuko ushobora kuzana impinduka nziza mu gihe tuzoba tuko turakorera hamwe twese kandi umwe wese arondera iterambere ryiza ry'igihugu rero novuga ko ni ibyo twakora ni byiza kandi abavyeyi turabashiramo tukongera tugategurira kazoza keza abo bana kandi abo bana benshi barasubiye ku mashuri ubayazi cyari cyo ishuri koko bana ba mbere
Ahariho ni naba ntihenze na umusaza yabajije ikibazo cerekeye ibiya yurabwenge avuga ati mbega uruharagwanje go baruruhe kumbure uri umujene mu kibano wowe udakoresha ibiya yurabwenge ariko ukabona abagenzi ba umengo bama baburiwe birwa baburiwe wowe iki uruharagwa wokora iki wo muhanura iki wo mujene yovuga iki yokora iki kugira ngo afashe bagenzi biwe
numvuga ko ishirahamwe ryose riragira ako no bita akabijya mubigiza akabijya kacu ivyo gufasha abanywe biyarura mutwe ntitubishoboye cyane naco gituma tutikorana tuba dufite andi mashirahamwe dukorana bamwe bakarondera ngene bafasha abo bana mu bintu byerekeranye n'ibyarura mutwe ico giho tumuronse tukabona ko bikiri kubera mugora kuwiheba turahera tukagice bita referencement tukamurungika kora amashirahamwe abasanzwe bikora novuga rero ko ikibazo cy'abanamwiraba ikibazo cy'uruhara gugwaruka mu iterambere ry'igihugu ikibazo cy'umukenyezi mu kuba inkingi y'iterambere mu muryango sitwe ubwacu twenyine tubikora mu gihugu dufise abo twahasanze twigirako tukazana bishasha byo kutuma ibintu tubiryohora gusuma mugabe igihe cyose twisanze ari cyo tudashoboye ntitwikorana ntitucigumizako ahubwo turondera ngene uwo mwana anywe yaburamutwe tushobora kumuhuza n'indi shirahamwe sanswe ribikora kandi ayo mashirahamwe uko sanswe azakora nayo ubwabo amuhuza nabo bigeze kubinywa bakabivamo bakamufasha kumwereka ingene ashobora kubivamo ego
tuko turaganira na Hugues Hardy umuyobozi wa Nanje Nobaho ishirahamwe rifasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane abana bo mwibarabara turi kumwe kandi n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri Facebook baratwandikira bashikiriza ibibazo n'ivyumviro turafite Hakizimana ku murongo amahoro neza Hakizimana
ego
urahura komeye
yaani gote na sana
kibazo changi chiyumviro kumutumi
ati ya nisi kandawa kuichiana chane na anu yishu nini ya na rujizila yuku wa taziri kekrezo ya na nisi zaka kubafu zaka ni mbumba mwishu mba kuichi ya rakani yishu nishu nila ijo natageza ho
urakoze chane
ya mwajiri ya jiza
ego hanyuma rero tugaruke ku kiterekeye uburyo mukoresha kugira ngo mufashe abo bana abo mwibarabara twumvise ko mubafasha mu bijanye n'imfungurwa kubafungurira ni buri munsi ni kangahe muri make kugira ngo twumve uburyo busabwa mu gukoresha ishyirahamwe nk'iri gufasha abana kugira ngo kumbure n'abariko barakumva bifuza kwifatanya namwe bavuga bati kumbure nzofasha indwi imwe y'ibyo kujya ukwezi kumwe ibyo kujya biba bimeze gute mu ishyirahamwe
ubajije ikibazo cyiza uyu munsi hari ibintu cyitwa ikibazo cha cishusho igihugu turiko turahura nacho mu ruhande rumwe ni byiza kuko nico dukeneye muga mu rundi ruhande naho hari gihe bitatworohera kuko amashirahamwe menshi turiko turakorana ubu turi muri mu mugambi w'iterambere development yuvuze gufungurira abana kubafasha harabavyumva nko kubatuma barera amaboko harabavyumva nko gutumenga ukubarera nabi iyo rero ni intamba mitiko turuha nayo kuko si kenshi biriko biroroha kumvisha abana ati erega aba bana dufise umugambi w'iterambere tuko tubaronderamwo banza mubahe cyo bafungura erega badafunguye ibyo bashobora guha ibishuri
ni nayo mpamvu bagiye mu mayira
mpamvu baguye mu mayira rero renda tubafashe babanze bakiri ingwara kuko kuva tumaze icyo gihe tose twabafungurira hari ibintu bitatu twabonye nk'inyishu ica mbere harabaye kutagwaragurika kutasubiye kuboneka mu abo bana ica kabiri harabaye icyo bita kumenya kwishuri kumenya kwishuri kuko araheza akagaruka kiga neza meze neza ica gatatu hariho icyo bita kwiyakira kumva ko nawe ari mu bandi kumva yuko ashobora kuvuga ati jo uyu munsi sinshaka kujya ubugari nshaka kujya agaciri ibyo ego bihema gashinyi mugabo urumva ko umwana yiyakiriye nta gipfa ibyo ariye nta kijya mu masafuriya ngo abonye umuceri umutima uhababuke icyo urumva ko abatekanye muri bafata ngo ati nanje ndi umuntu ndashoboye rero nibaza ko mashirahamwe ari karafasha turi mu bintu by'iterambere turi mu byo kurondera iterambere ryiza rirama nibyo mugabo ntimwibagire ko hari uwundi muce ukigoye gushika kuri ibyo biragoye kubwira umuntu iterambere yaraye adafunguye atanivyizigiro by'ukwezi azofungura nda ni ugo ruhande ntimurureke nico gituma ngira ntera kama n'abadiaspora kuko mu binzanye no mu bo tuvugana rimwe rimwe ndavuga nti turi mu iterambere turashaka no kubaka ikigo anashimwe turashaka no gukuza ibintu by'iterambere gutanga akazi kugira iki mugabo abo bajene twifuza umunsi ubwo gwaruka twifuza ko rugira uruhara mu iterambere ry'igihugu imbere y'uko bawugwaruka babanza kuba abana mbega ubwo buto bwabo barafise ibihagije bwo batuma nibagera kuyo myaka yo kubugwaruka bazoshobora kugira icyo baterereye enda dusubira inyuma ntitugume turi ku ruhande rw'ugwaruka gusa tuje no mu bwana bwabo tubafashe ni iki babuze kuko umwana ariye neza umwana ashigikiwe umwana aronse kuba hafi guhagije umwitega ko byinshi mu gihe cy'ugwaruka kwiwe umwitega ko byinshi mu gihe cyo gukora kwiwe enda rero bacahure kandi nagira ntera naka mashirahamwe leta haba mashirahamwe mu Burundi cyangwa impuzamakungu cyangwa asanzwe afashe igihugu cyangwa n'igihugu ntitutegure ibihwa ibyo twiyumvira kwabo bantu bakeneye kwabo bantu dufasha boba bakeneye kwabo bantu bashaka guteza imbere boba bakeneye ahubwo nitubumvirize nitubabe hafi twumve by'ukuri bakeneye iki ibyo tworondera byose kubafasha tubibafashe twisunze ibyo bo bavuze ko bakeneye kuko igihe ushobora kurondera kumuha telefone ngo niwibaza ko ariyo muteza imbere kumbura akeneye kubanza kugira haryame kumbura akeneye kubanza kugira icyafunguye kumbura akeneye kugira alimentation y'équilibre imutuma adashobora kuvyuka rero niko kamunohereza ko tubumve tubatege ugutwi tubabemwo tubabe hafi twumve by'ukuri ibibazo basanzwe bahura navyo ibyo twozana byose by'iterambere tubizane dushimikiye twisunze akamukabo
kumbure n'aba diaspora ariko ratera kamo nabo nyine bamenye ico nanje no baho gikeneye kugira ngo babafashe mukorane bo kuronka gute bo bashikira batemishira hamwe ryanyu turazi ko muri kuri Facebook muri kuri Instagram n'ahandi hose mugabo muri kano kanya nk'abifuza kubashikira telefone bo bashikira ko niyihe cyane cyane bari muri diaspora nihe nimero bo baronka ko
ego jewe bashaka kudukorana ko bumva ibyo dukora icyambere no kutwumva ibyo duko turakora ingene bimeze buntura kuri please 257 782 556 plus 2 5 7 7 1 6 8 2 5 5 6
ni ukuvuga mu kirundi 71 60 numunani kabiri 55 6
ego
abifuza kurondera irino shirahamwe gukorana najye no gufasha murumvise aho mushobora kuba uronka kumbure kunguruka na bumenyi hoho naho nyene muri hehe kugira ngo
ego turi ku mihora yose ku social media zose Instagram Facebook Twitter LinkedIn zose byanditse ko GSBM nanje nobaho naho ushaka kandika nanje nobaho bica bikoragurika ugashobora gufyonda ukatwandikira ujejwe gutuma tumana kwa makuru abahari amasaha 88 kuri 88 kugira ngo yishure ibibazo byose byerekeranye n'ubu babibajije.
Yego, turabona ku mbuga ngurukana bumenyi uvuze nyene aba diaspora canke abandi bantu mu gihugu bazana ibitabo, bazana imfungurwa, bazana ibindi bintu byinshi tubona muba mukeneye nk'ishira muri gitaho abana. Muri kino gihe muri aka kanya ni bihe bintu mwifuza ko bo bashigikiramwo bo bafashamwo byo bari mfungurwa, inyambaro, amakaye, ni biki mukeneye muri aka kanya ko ariko barabumva bifuza kubaterera?
Dufise ikigo cyitwa Centre Nange Nova kiri muri zone Buterere. Tukagira siège aho centre anguriye imigambi iri muri Rohero, icicaro muri Rohero hafi ya ya Université y'u Burundi. Tukongera twa tuko turuguruza dusa n'abari ko baraheza ikigo kindi igitega. Icyo dukeneye cyo bita equipment,
ibikoresho
abo bafite amahudinatire ko tuzana tuhigisha abana kugira access, kugira baronka kajyo ko gukoresha buhinga ngurukana bumenyi. Abo bafite imashini nyabwonko arizo ordinateur computers bushobora kuzuterera. Abo bafise intebe zishobora kuja mu maclass, abo bafise ibitabo, abo bafise amamashini yo kwigisha gushona ahagije, abo bafise icyo bita amatondeze yo kumwa abana kugira kuko hari umwuga wo kwigisha kumwa abana bakongera bakaja kumwa abana. Ibyo byose bija muri centre ni ukuri turatera kamo uwo bafise abizane, kuko iyo ukizanye muri centre ntigeza ngo kibenefisi kigirira amahigo umwana umwe, kigira amahigo abana benshi, kuko nimba umwana ashobora kuza kamara kwa masaha abiri araheza akabisa ubundi akabiza kubisa ukuntu, ugasanga nk'abana batanu ku munsi baronsa akajya ko gukoresha iyo mashini nyabwonko bakagira ubumenyi. Rero iyo ibintu nk'ibyo bije mu masantre communautaire bifasha ugaruka rwinshi. Turatera kamo rero kugira ngo uwo afite atereza twese agiterere kubw'ineza y'igihugu na cyane cyane kugaruka mu Burundi.
Igwe Ardi Iremesha, turagushimiye cyane gusa ku kanya wafashe kuza hano mu mastudio y'Ijwi rya Amerika, akanya wafashe kuganira natwe n'abanyonyi b'Ijwi rya Amerika ku bibazo mwishuye. Akajambo kanyuma kumbure dusezera abatwumva ku Ijwi rya Amerika, abanywanyi banyu, abo mukorana mwese, akajambo kanyuma kumbure no ku bajene bagenzi bawe.
Nshimire Imana yatumye nshika ngaha. Nshimire cyane Ijwi rya Amerika ryampaye akanya kanya keza ko gushikiza ibyiyumviro. Nshimire abatumire bo babajije ibibazo kugira akanya ko kwishyura n'ibyiyumviro byiza badutereye.
Murakoze cyane. Ni naho turangirije ikiganiro muri Sangasho no munsi. Mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka. Ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abandufashije bose mu badani mu Vidiz Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze mwese.
Yabai, isubizo cyacu. cyacu
Ikisaba kozi bakarorero bakarorero batanga makuru